Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2000 kuri FM 104 n'ibice bitatu turi kandi kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda mu 2000 kuri FM kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku bibanza byacu bamakuru we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze bi radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Aho ukira heje ku munsi wa kabiri turasozera umwaka 2024 buce dutangura umwaka mushasha 2025. Mu kiganiro cy'umunsi turaha akaryo abakunzi bacu kugira ngo batubwire ukuntu biteguriye gutangura umwaka mushasha. Turabasaba kandi mutubwire imigambi mufise canke ivyemezo mwafashe by'ibintu mwifuza kurangura umwaka tugiye gutangura. Nkuko benshi babigira iyo umwaka utanguye bari ha imigambi yo kuzorangura. Nk'akarorero hari abafata ingingo zijanye no kwinonora imitsi gusumba kugira ngo bate ibiro. Hari abafata ingingo yo guheba inzoga itabi. Hari abafata ingingo yo kwigiza no kugwiza no kubika amafaranga menshi kugendera ibindi bihugu hamwe n'ibindi. Yamara rero z'abantu bose bashobora kurangura imigambi bishinze ari naco gituma ingingo nkizo ari ukwamiza ko. Niba mwari mwarafashe ingingo nkizo mu mwaka uheze turabasaba mutubwire niba mwarashoboye kuzirangura canke mutabishoboye 100%. Hanyuma mutubwire ibitagenze neza. Hanyuma kandi mu kwiginana no kwifurizanya mwaka mushasha turashikiriza n'akaziki. Mu kiganiro cy'umunsi kandi turafitiye umutumire mukunda cyane rwose azwi mu gucuranga umuziki. Uyo nawe si wundi ni Jean-Pierre Nimbona azwi ku Gatazira no Kidumu. Mwaramutse neza Kidumu.
Mwaramutse.
Murakumbi ngaho.
Ego. Ndeo gusa niyo twasanga ari nyinshi ubu tuguma mu nzu gusa
aho mwatembereye muri Canada nivyo mwatembereye muri Canada
ego
yaho imbeho yahirazura inzara nivyo
nivyo imbeho nyinshi cyane
mukanya namwe turaza kubasaba mutubwire imbwami mwarishinze ariko nagomba ubwa mbere namere mutubwire ivyareke ugo rugendo muri Canada aho muri niko kimwe afasha urugendo mu gihe cy'imbeho ngaho.
Twaratumiwe yuko tuza gukora ibirori birangiza umwaka wa 2024 hanyuma tuce twakira umwaka mushasha turi hino n'ibiteramo bitandukanye guhera ngaha Toronto hanyuma mu gisagara cya Montreal ku munsi ukurikira hanyuma tukajya dusozera ako kazi itariki zine muri Ottawa.
Numva hari urugendo rukomeye ni imigambi myinshi gucuranga umuziki
najya n'umugwi wose wiwanje wo muri Kenya biringa
ni vyiza cane gose musigaye mugendera cane gose ibihugu vyo hanze mu burengero bw'isi kurusha uko mwahora bubigira kera. Murasha kutubwira icatumye muhindura mukabona ko no mu bihugu vya Buraya muri Amerika mukwiye kujayo?
Bon kera nakunda kuzino nyuma ndahagarika kuko nashaka yuko subira kandi gukora cyane muri Afrika gari nafashe ngingo muri 2016 niho nari navuye muri Amerika mva muri Australia mva mu Bwongereza mva mu Bubiligi cyandavuga nti harageze rero ko nduka kugira ngo nshobore kandi kwigira mushasha niho naciye ngora cyane namiza ko ndi mu gihugu cya Kenya mu vyerekeye audio na visuel kandi nditanga cyane kuko nabona nkumenga aho hantu hari wagahaze ndagenda ndasubiramo uburo sasa twatangwe aho twari twahagaritse aho twari twashikanye semo uburo natangwe kandi gusubira kandi kuza ndagenda genda muri ibi bihugu byo mu burengerazuba
nivyo abarundi benshi abanyarwanda ikabanye Kongo abaganda abanyakenya barakunda umuziki wanyu murashaka kutubwira akabanga kanyu nakahe
oh je nabitanguye ndirimbira quartier yanje vuka mu Kinama ndavuze ingoma icyo gihe muri 1984 ingoma z'amakauchi nikore mu Manido mu nyuma biva ku muri quartier bijya ku ishuri aho niga kuri Saint Famille mu Kinama aho naguma nezereza abana twigana no mu bisi mikuru yitwa fete scolaire bivangaho njya muri ecole secondaire mu Ngagara ndabitwara no ku ishuri kuko nabihungisha papa navyo yashaka kubona yashaka gusa ko niga ngabo nca bwenge ku ishuri ndabitwara ndabihungisha ndabitwara kuri college Ngagara aho twari dufise umunsi uhariwe muziki bawita ngo club de musique babigira buri kuwa kabiri bivangaho ndaba oriente mu Kayanza hoho kubera ko nari nase kujya kwiga muri interna naciye nanga kondisiyo kuri papa yuko yangurira gitari cyangwa nwa gitari muri interna kugira ngo ashobore kwemera kujya kwiga kwa ashuri aho atamunye ashuri yasubira muhira cyata arara ku ishuri rero hiyo cyambura na composition yindi na komporeje yo yitwa yaramenge yajana nibiye twarimo ero iyo bangurumva
iyo ndirimbo yarabaye kirangiranwa
yabaye rurangiranwa cyane hanyuma agiye kwisohora ngeze mu gihugu cya Kenya nyuma y'imyaka ine mbayo isohotse yaciye yugurura imyango nca ndamenyekana igihugu cyose cy'u Burundi n'igihugu kibanye cyo mu Rwanda hanyuma byagiye biragu kuko nyene gushika naho bishyitse no muri Kenya aho nambiye kuza ndaririmba igiswahili cyane
ni byiza cyane rwose imbere yuko tubaza namwe imigambi mwishinze mu mwaka ariko nagomba mudufashe tuhakaryo abanywanyi bacu ko kumviriza kamwe mu muziki yanyu ndafite muziki witwa Hakizimana biri gute na kune kune ako mwifuza ko twatangurira kunaka
oya we itamwishaka
reka dutangure biri gute
aho urakoze cyane
mukanya turakumviriza ku karirimbo hanyuma tubandanye
una cosa ciao
Kirimo kibiro Muse baba yao Cristo mi Cristo kakwambura kuva mvuka sinaribwa bona umwana mwiza nkawe uteye neza hose nawose umengo ageze kwiwagira oka mu mata ikunda kisera kuva wona gendeye sinaribwa ngure umwana w'igikundiro nkawe iyo ndavye umengo urarize iyo mwenyu ye tuta tuta mari kwa oh iri kute kute kuda saka kuwanje kute kute ingonda gutetese kute kute kuda saka kuwanje kute kute ingonda gutetese tetese
kagabo ba mama davira kino chiza chale mwenarurema mwana mwiza kwichi vyangombwa vyose kuva kumutwe kushika kumanona kaonzi bikira maria mawe nyina wa yesu ndagusavye uberu no mwana umamarayika murinzi niagiri chaba inja vichangi vyisi nimwekera hafi chwava bituma umutekanungabana yenda
kidumu akaririmbo kajyoshe cyane rwose yako karirimbo murashaka kutubwira mwaka curanze mwibajije iki teme yako ni ihe ubutumwa nyamukuru urimo nuwe
urakoze cyane indirimbo icyayitumye ndayandika nabaye inspire y'indahiro z'abarundi yatukunda kurahira ndavuga ndi indahiro zirafise icyo zitubwira twebwe kuko ari abantu tuzirahira iruhande yabo bacabagira ubwoba umuntu arahira yuko ndakajyamana n'umukobwa wanjye ndakambura abakwe sasa izo ndahiro zose naraziyumviriye ndavuga ndi reka ndabishyire mu ndirimbo uko abadatutahura birabatangaza ukuntu turahira aho n'ibikoko tubirahira tukavuga n'amajambo ateye ubwoba agoye n'amatwi kuyumviriza ariko mu ndahiro kuko no mu mico y'abarundi no ku ishuri barabitwigishije indahiro baratwigishije mu mico ikaba n'imico y'ikirundi ibintu byinshi ndacyabyibuka ibyo nize ku ishuri naho haheze igihe kinini rero nayo nkabajeje ibintu by'imico avuga ndi reka ronje mu ndahiro naho iyo ndirimbo hano yisunga indahiro zacu z'abarundi
ni byiza cyane rwose nashaka kandi tugaruke kuri ya ngingo za ngingo abantu benshi bafata uyu mwaka uriko urarangira ubundi ugiye gutangura nashaka mutubwiye niba mufise imigambi mwishinze ibintu mwifuza kurangura muri uyu mwaka busha gutangura nk'ibi
mu bisanzwe jengeze ku myaka 50 y'amavuko ingingo ahanini umuntu abwira araba y'amagara kuko amagara ni moteri ya byose hakuntu uva ngo ufite imigambi y'iterambere amagara ariko aragukika utangura n'amagara ibindi bikaza mu nyuma disipline ku magara icyo gihe nibaza
iyo muvuze disipline ku magara muriko mushaka kuvuga iki muntu gufata ingingo yo kuzohora mwinonora iminsi cyane bizogenda
hariho kugabanya gukoresha isukari cyane hariho nko kugabanya ibintu by'amavuta ibyo turya hariho imimenyerezo y'umubiri hariho no kuba amatiko turaraba twamiza ko turaba yuko urabizije ndiko ndavuga byose urabitahura yerekeye amagara
n'ibintu byoroshe kuko ibikunda kwibonekeza nuko iyo umwaka utanguye abantu barafata inkingo ariko ugasanga hageze hagati imigambi bishinze barayihevye cyangwa ugasanga umwaka uraheze batashoboye kurangura gushyira mu ngiro ibyo byemezo 100% hari imigambi nk'imwe mwafashe mu mwaka uheze
erega na leta itwara ibihugu tuva mu ngingo zose bafashe yuko zose bazirangura bageraho bibagora ushobora kuba ufite ingingo wafashe zimeze gutya hanyuma ikirere kigahinduka rome propose die dispose uko niko bavuga ushobora kuzikurikiza ku rugero runaka ugaca usanga biranse usanga siko ibyo wapanze siko byagenza ariko ku kigero kinaka hari ikintu washyizeko
mwirabiye ko nk'ingingo mwari wafashe mu mwaka uheze mwaranguye ibingana iki
yaranguye byinshi cyane ni ubwa mbere namije ko umuhate w'akazi k'iwanje narifuje cyane yuko nubyo ari umwana ntarashikana imyaka 50 byarabaye nibyo nasaba imana cyane hanyuma narakoze nubukwe naona bukoze mu mwiherero arashatse gukora ubukwe mu biciye mu mategeko narabigize aina bisaje imana navyo aina bishize muri gahunda hanyuma nibindi byinshi nashaka kuvugira ku radio
ni vyiza cyane gose reka makanya turafise umunyi wanyi w'ijwi rya Amerika yafise akabazo itwa itangimana itahiwacu Louis muraho Louis muri ngaha muratwumva ni muri hehe ni vyiza cyane gose muri ko murakurikirana radio ijwi rya Amerika murafite ikibazo cy'icyumviro turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa w'umurundi Kidumu batazira Kidumu Jean Pierre nimbona nduga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
yego n'iki dumuna genda mu maze
yego
ala si arbuno azadu ya hagaragara mu mwanya yego cyangwa
ego ahubwo ni nyinshi nyine
alo alo muratwumva Louis murengaho
ego
nibaza ko telefone yawe yari ya Jean-Pierre murengaho
ndumva
telefone ya Jean Pierre Kidumu icitse gato yari koreka mu kumurindira ariko twe turagushira ko akandi karimbo kitwa Amosozi ndabona telefone ya Jean Pierre nimbona igarutse reka rero tumuhakanya ishuri kibazo cyabajijwe na itahi wacu Louis abaza niba yoba bafitiye album nshasha muri uyu mwaka
imiziki igumisohoka buri mwanya kubera ubu kimeze nka vya bindi twahora tugira kera ikaseti yasohotse ngo sidindi yasohotse twebwe twamiza ko tuguma dusohora kubera uko muzisi yamaze guhinduka imiziki yagiye kungurukana bumenyi wewe icyo ukora ucuguma gusa usohorera abafana bawe kuko turafise amaplatifomu yitwa za Spotify za iTunes uko usifise amasezerano nabo uko usohoye indirimbo ikigenda hajya nyene uyishaka cyayibona
murasha kumubwira itahi wacu ruyimuka mu mubwira nka nk'ukuntu izo ndirimbo zitwa naho zironka mu buryo bugorosha
na naje kuri Spotify yandike Kidum Kibido atabona urutonde rw'imiziki mishasha
Louis wamwumvise wavyumvise ga Louis ni byiza cyane rwose ego bandanya utibagiwe na Jean-Pierre Kidumu ari kwa duha umwanya mwiza
hanyuma ga Louis
hari migambi wewe wo ufise muri uyu mwaka ubuca utangura wifuza kurangura
mugambi riho iriho myinshi kandi Imana ni yashobora
ni byiza cyane rwose urakoze kuba washoboye guhamagara iradiyo Ijwi rya Amerika ukazeho ibyumviro byawe reka ukabaza n'ibibazo ubajije umushinga ntahe Jean Pierre Kidumu umutumire wacu uyu munsi wakoze
urakoze cyane
tugarutse kuri mwebwe rero Jean Pierre Nimbona mwavuze ko mwazananye n'umurwi wose uyu murwi unganiki abacuranzi mwazananye banganiki
twategeza kuza ngaha turabantu indwi ariko twashoboye kuza turi batandatu umwe yaciye agira ingorane yaje biturumbuka ingorane ziwe yarasiga ni Nairobi ariko ashobora kuduhamja ngaha ku munsi wa gatanu imbere y'uko tujya ku itariki zine za Ottawa
ni byiza cyane rwose iyo muje muzana n'imiziki yanyu ivyuma vyose cyane musanga
ivyuma tubisangino ariko hariho bimwe bimwe tugendana nabyo
ni byiza cyane rwose nta mugambi wo kuza gucuranga muri Amerika ndatse ko mu mezi aheze mwari mwagiye mu gisagara cya Maine nibyo
yego nagiye muri Maine natanguriye Atlanta nja Maine nja muri Seattle hanyuma nsambera heza kuri Arizona Phoenix
ni byiza cyane
ariko ndiko ndashaka yuko nzogaruka mu mwaka uza muci ndabe ko ndazunguruka nk'amezi abiri
nugushira mwono ku mugwa mukuru wa Amerika
DC ego
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'umutumire Jean Pierre Nimbona azwi cyane rwose ku gatazirano Kidumu reka duhe ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika turonse Jean Claude muraho Jean-Claude muratwumva?
Ndabumva.
Igihe la telefone muvuge tubumve. Muri hega Jean-Claude? Jean-Claude muri hehe? Ndumva Jean-Claude tutari ko turumvikana neza reka rero tugaruke kuri mwebwe mushigana hehe Kidumu na shaka unaho akukarimbo muko tuko turumviriza murashaka kutwibutsa ukuntu kitwa amosozi
y'urukundo
amosozi y'urukundo ako koko kavuga ikiteme yako na yihe ubutumwa mukuru
iyo ndirimbo wayitangiye kwiririmba no muhisi n'ikiza David generalisubiyemo abarundi murazi icyo bisigura indirimbo amosozi y'urukundo no ariko aravuga ukuntu yakunze umuntu nyuma urazi uko byarangiye yuko byateze umuzani y'amosozi
bisigura ko
yarize
bisigura ko yamukunze cyane
Voice ni kiza David jana na chenda isubira mo kirango ndayigarukane mu matwi y'abantu.
Ni byiza cyane rwose. Reka nubundi mu kubandanya twigina na twifurizanya umwaka mushasha muhire tubashikize kamwe mu turirimbo twiza cyane rwose muhitse gusohora kitwa Kune Kune mu nyuma turaza kubabaza mutubwire ibiri muri ako karirimbo. Reka tukumvirize. Ndagaruka ko tuturuka muri rimba mu koresheje indimi nka zitatu izo numvise igifaransa ikirundi eka ni giswahili ariko imbere yaho ndabona dufise umunywanyi Theonest ka tukuramutse uraho Theonest turaho muri hega Theonest
umwaka musha muhire
twese arakumva umwaka mushasha muhire Duga ku jambo turakumva Theonest.
Ni kwa izo Theonest nyerere ndi mujyi wa Kigali.
Nziza cyane.
Ndi mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro.
Yego.
Mu murenge wa Gahanga.
Yego.
Nshimishijwe n'umutumirwa w'umunsi.
Nziza cyane rwose.
Ndiba ndakubwira ngo nshimishijwe n'umutumirwa w'umunsi.
Yego.
Kidumu kibido kibuganizo ndamukunda cyane umunsurize
arakumva arashaka kwishura
umunsurize ndamukunda cyane kuko ni papa wanjye ni bitaramo byinshi byo gira dukunda kwa turi kumwe ubwo ari hano iwacu mu Rwanda twari kumwe ndakunda rwose ibitaramo byawe cyane kandi ugira indirimbo nziza kabisa tukuri inyuma ijana ku ijana
urakoze cyane
kidumu none uzanga ko gutwamira byari ko numva gukumbuyemo
zoza zoza umura zoza zoza umwaka gitabuye zoza tu na mwaka uhera naje mu Rwanda
ubushize ubwo nari ndi muri Kenya nari ndimo ndakorera yo ariko ati ukora hari za Thompson nagusa cewane ndi kuvuga ngo ndere ko nakubona biranga kabisa
naraje telefone yanjye mbona abariko barando mbere Nairobi bibaza ko ngiye gucuraranga kandi batazi ko nageze Canada urumva biragoye
hari akarimbo kawe bita mapenzi mapenzi umbariye mbega urwego rw'abakunzi bawe twese wakadusubiriramo rwose wakadusubiriramo rwose byashimisha cyane
none tumubaze Frederico ko gafise hafi
reka nanje mbaze wo turi ko turakora na Jeffrey ko ashobora kuba yo karonka ariko nibaza ko tutagateguye ntivyoroshe uhava muririmbira mu kanya gato gusa ni kari hafi uramuririmbira mu kanya gato kidumu
kama ni mapenzi yakunifanya mikulia na kama ulibiki na mbona ujasema ili niwezere kumisa basi mukore
urakoze cyane rwose Theoneste muraryohewe
mbari bamere mugisha nari ngize ngo
yego
hari umuntu bakunda cyane nari ngize ngo abasuhuze
yego
nari ngize ngo abasuhuze arakura indirimbo za kidumu cyane
muhe telefone
ni kuri bya Amerika magoro rivugana na kidumu
Hello
Hello
Umwaka musha
Ego kuri twese
Emmanuel Hezekiah
ni emotion yo munywanye kidumu yo munywanye uragukunda cyane urakunda imiziki yawo
imani shimwe imani yabicubayo
duga ku ijambo turakumva
hello
turakumva duga ku ijambo
urakoze cyane urakoze
yego
Theoneste ego urakoze Theoneste urakoze nawe
ndagimani bari
twese ndabona ushikana kidumu ndabona ego mwavuze ko akarimbo duheje kumva kunene mwakarinde mu ndimi zitatu nasha kutubwira ubwa mbere na mbere icyo kavuze hanyuma muratusigurira gituma mwakaririmbye mwahisemo karimba mu ndimi zitatu
kune bisigura kwa Gaza urumva muri make nyagaza ndakwagaze matati matoya yariko araba hagati y'abakundana babiri mwari kwagerageza kusaba undi kuyogabanya ishavu yotsindi ishavu ahubwo nyabuna yoza kumwagaza kuko nawe ni wacha mwagaza urumva bagazanye
bahozanye
kwagazanya umuntu ku mugongo na ugaca umwagaza kuko nta muntu yibona ku mugongo
yego
kanamubwira ati nta mutagatifu ari ku isi nta mumarayika nta n'umwe adakosa ahubwo ingwa nyabuna tuyitambire umuyebe n'amayaya n'ugwedengwe unyagaze ndakwagaze
ni byiza cyane rwose
utsindisha
ni byiza cyane rwose gutsindisha vu kuri inzigo ni ibintu bikomeye cyane rwose mu migendanire hagati y'abanyagihugu reka ariko tubanze duhe ijambo kandi imbere yo kungaruka ku bindi bibazo byerekana ku karirimbo wadushikirije mu kanya duhe ijambo Felix Bimenyimana muri aho muri hega Felix
Bimukaranza komunike yaza umutumba wita
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo mubaza Jean-Pierre nimbona kidomo cyane murafite imigambi mwishinze muri mwaka mushaka gusangira nabandi
nabazanga kintu shimira kidomo kivido
yego
yego
ari mu bantu bateje imbere mu gihe ubundi nabafije bari imbere mu gihe ubundi nabo bigeha mera kidomo azwi sinzi ko baragize nk'umugwi w'abantu bakuru bakuru gufasha abantu bakizamuka mu muziki ubu bundi ntacyo menga umuziki ni agaciro ntihatari hama imigambi dufite uno mwaka nk'abajene nka twebwe nyine gukora imigambi Burundi ntiba byoroshye ariko kugira ngo nganye tukarangiza amashuri ibyo turimo hama karaba ko tuzabona ubuzima bw'ejo hazaza
ni imigambi myiza cyane rwose
ego
Jean-Pierre nibona muduge ku kibazo yarabaje niba mufise migambi cyane muhura mufasha ba namana bakunda muziki batarashika ku rwego mushitseko
namana bikoze ubengeze mu bigeme era natangiye n'abahungu nchanja mu bigeme mu nyuma hanyuma asigaye yuko bimwe bimwe biva mu nzira bikajya mu ngiro agakogwa n'ikigo washaka studio aho nyine Bujumbura ifasha abari ngaho nyene kuko birashoboka ariko turacyafise byinshi turukamo bituraba kuko abantu nibaze baratahura kugira ngo ushobore gufasha abantu cya mbere kwanza tuza kubagirira umwanya wawe rero mba nicaye gatoya muri Kenya honyene mboneka gake mu Burundi mboneka gake ndakiruka nagerageza kwiruka uyo mwanya wo guhura n'abafana b'iwanje nabone banyishyuza ibindi banyishyuza muziki banyishyuza ama performances makonsere banyishyuza akaba n'izindi ngendo zimwara kure y'iwanje n'abana b'iwanje nkababona gake ko tusanga birangora ariko ndabona yuko ngo mu mwaka uza uyu mwaka tujya twinjiremo uzogera ngo mu kwezi kw'indwi harabaye ikintu gifasha abantu bari mu Burundi nyene bashobora gusora abashaka kugerageza talenti zabo bakazigerageza bari kuyonera
ni byiza cyane rwose nibaza ko Felix Bimenyi yaronse inyishu zikwiye
amashuri uko manyemera ngafuza ntangira abantuza kugira ngo reka nayo nzi ndibaza ndi mbona abantu batari baki
usubira mu twumve
ati dokunda ko nshuza nk'abantu
yego yego
ku gihe cya Amerika
duga ku ijambo
nimeze gukimuza rero no mwanya abantu bose banzi ku izina rya Kirofani ko bantazira tuganitwa Imana Felix ngo abantu twakoranye mu mena birukanye twari turi kumwe bakatwirukana abo bose nabasuhuje muri rusange nkasuhuza umubyeyi wanjye mama wanjye nabashikaje nkasuhuza umugenzi wanjye bita Rukundo turi kumwe nyene nibo bita Evariste nibo bita Felix muri bacu bita Tobacho n'abagenzi bacu bari Bujumbura murakoze iyo ujyanye
urakoze cyane rwose kuba watwakuye
murakoze
reka kandi duhe ijambo ubundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika Aaron niyo mugabo muraho
muraho neza
Eric ete turaho turakomeye muri hega niyo mugabo
ete turaho turahamwe tutari mu Rwanda nawe muraho neza kuri rya Amerika
turaho turakomeye murakoze kuba muduteye akamu
yego nawe murakoze kuba mumpamagaye
Mbunafise chumushikiriza ubutumwa muha Jean-Pierre Kidumu imigambi yanyu yo muri mwaka duga kwijambo
ubutumwa twa Kigali Kidumu nuko yakomeza uwo muziki wiwe kandi agakomeza bakazamura na bene wacu kwa rukaruri mu Burundi urabona bisa naho ibintu byakaze n'iminsi ibintu by'umuziki bitwara amafaranga menshi hari n'aba n'abababumba cyangwa dukwabaza mu muziki wabo biranka ariko twize yuko nawe hari ikintu ari gutege ubu ngubu bateganya yuko mu mwaka utaha yazafata urubyiruko rwo mu Burundi tukareba ko nabo hagiye icyo bagiraho bakomeza gufatanya n'abandi nk'abantu b'abadiaspora bakatuzamura bagenzi bacu bo kwaruka no mu Burundi.
Murakoze Aron niyo mugabo kamo kabandanya twumva mu banywanyi bacu mushikantahe Jean-Pierre Nimbona nuko mwebwe mushite ku rugero rwo hejuru mubandanya mwitaho kamukazamura n'abakiri bato bafise nabo nyine amatalent bafise ingabirano y'umuziki kugira nabo bashobore gutera imbere nk'uko mwateye imbere.
Ijo nabivuze nabitanguye kera je natanguye wamenga twatanguranye na Farias gusa gutangura gusohora muziki wanje uyo niwe yaciye yashikirwa ubwo nyine sinashatse ko bifata umwanya munini wakurikiye yaciye aba uwitwa Ididodo n'uwitwa Dr Claude n'abandi nabivuze ko ubu ngeze mu bigeme kandi nzokora ibindi cyebuke.
Murashaka kuba muzi bamwe muri abo bigemeye ariko bashaka gutera imbere mu muziki mushaka kuba muri kumurafasha
yarakozwe ari uwitwa Estanishi ari uwitwa uherutse gupfa yitwa Miserika yo twakenzi yakiro twakanya apenzi okay na makolabo kuko nabone barakora kwabo kuko ngo je nasanze gusa batarakora oya kubatera intege isemo bageze ko
yego imbere yo twumviza kandi karirimbo ndashaka tugaruke ku karirimbo twumvisha mu kanya ariko nkaba nababaje ko muva mutubwira igituma mwakaririmbye mwahisemo kukarimba mu ndimi zitatu igifaransa igiswahili n'ikirundi ivyo numvise
bijyanye n'isoko uko gifasha ubu ziki wacu wageze kure ugeze ku rwego aho n'abanyamahanga bawutamba rero biba bisaba yuko tuvanga indimi kugira ngo umuntu wese yumve yuko nawe yane basa no kumenga baramwakuye yumvirize ahubwo no kuri video iri kuri YouTube usige tunashira n'amasubtitles aho aguma asubiramo ibyo turiho turaririmba mu ndimi zacu abakwira ngo abanyamahanga batahure ni ku byerekeye isoko
ni byiza cyane rwose
twagura isoko
byiza cyane rwose. Reka dusubire twumvize kamwe mu turimbo twanyu turyoshe cyane rwose akitwa Hakizimana.
Rekandabe muziki kuniza Rekandabe yeriki gutuma wonda No kwaye no kenye kandurumatse Kira muyo ari na uno fasha Giri chama kikuriza mufazoni kombo n'umwasoni Rekagurira kumyo mutima siwe gusa ulu wachise kwijumu ora checheka kira simbimanga kumusenga kumusenga Hakizimana ora checheka kira simbimanga kumusenga kumusenga Hakizimana kumbona wa mukumu seselewe kumbona wa mauri giuchingitwa haruoba ya kusimbi yesu ubeshu wa ninjavi Mugira muyo kiri chogu chiyo mutima kirimbo limfano se mama chewe mfume mbagishuri reka kurira kumye umutima siwe gusa uru uwachise kuchumo sabi wani kufese checheka kira simi manga kira simi manga kumuse akisi manga ora checheka kira simi manga kumuse nga
Tewi utenjo timu ya seka wa muri kumula wanda ya kumbiza iladio hini ya Amerika kiganiro na Jean-Pierre Nimbona Kidumu ki la wanda ya leka duhe ijambo unge muwanyu wanyu wachu Efrem Tukwagira Muraho Efrem Tukwagira
Tukwagira Yezu
Tukwagira Yezu nivyo Muraho mrakome
Waga tulashini maana
Muri hehe
Turi Bujumbura muri Mutimbuzi komini zone Rubirizi
Muratwumva neza ngaho muri Rubirizi
Basha turabumva ku kuri Facebook no tubakurikirana
Ni byiza cyane rwose
None
murakomeye ngaho
Basha no kuri turashimira Imana
Ni byiza cyane murafise icyo mushikiriza abo mwifuriza umwaka mushasha muhire ivyo mushaka gusangira n'abandi kuvyereka imigambi muba mwarafashe iyo kurangura mu uyu mwaka ubutumwa muha mushika ntahe kidumu umutumire
kidumu manje kumuramutsa
yego
amahoro cyane kidumu
amahoro
hanyuma na sandi mufana wawe kabisa cyane kandi gose ndirimbo ririmba Ndiyumwigisho kandi turabikunda cyane. Ubera karero keza abandi bari biri.
Yego. Koze.
Kandi uzogira abahanura bamwe bamwe bari bindi ndirimbo zitubaka. Nico no kwipfuriza kuramba n'ubwo umwaka mushasha mu.
Ndakoze cyane.
Ni vyiza cyane rwose. Urakoze Efrema. Tugarutse rero kuri mwebwe Jean-Pierre Kidumu aho muri Canada mwavuze ko muzo hamara iminsi itari mike mukaja mu bisaga bitandukanye hariho Toronto, Montreal muzo shikayo.
Ego.
Na ikindi gisagara niki?
Ni Ottawa.
Ottawa. Muzo muririmbira ahantu hugaye turavyibaza kubera iyo mbeho izuri nza sivyo
hose hose azoba hugaye
yego
mwiteze
nk'abakunzi ba ngarinke
oya ivyo nabyo no menya ndabimenya biheze
mwiheje izo mwabonye gihe mwaharuka hari naho hari muci ico gihe
bo muci muri ibi bihugu by'abazungu arafise ukuntu ateye n'umugiye cy'imbeho arafite ukuntu hateye gusa abantu bino bare aba uko bameze kose aremeye kuhaba sasa nawe tujana navyo rero ngo niko bimeze
ariko muri Canada harazwi ko hari abarundi benshi cyane rwose hamwe n'abanyarwanda ikana abanyekongo abo bose n'abantu bashaka kuzobitaba ibyo sivyo
ego niko bimeze nije twiteze ko abantu bo mu biyaga bigari ni benshi no abanyakenya ni benshi abaganda n'abatanzania ni benshi urumva twiteze yuko tuzoronka aba
mwavuze ko mu buryo mukoresha mu gucuranga imiziki kenshi na kenshi muzo usanga ngaho hari intamba myiza bazihari hari nk'ibikoresho iyo uri nko muri studio ya zawe i Nairobi cyangwa muri Kenya ushobora kuba utazoshobora kuronka cyangwa muri bazaka byose bizaba bihari
byose birahari tuba twarungitse liste ya kirikare uko ni ibintu bikogwa
mufise abo mukorana rero ngaha aho muri Canada
yego kabisa
ni byiza cyane rwose reka rero tubandanye turyoherwa tubashire ku kandi karirimbo akaririmbo kitwa birigute twagacisheho gatoyi
birigute bari bamaze kuyivuza ariko biraboneka ko wayikunze
cyane rwose ariko ndabona kwa ma telefone ntameze neza reka twanze mbere kuri kinako karirimbo reka twanze duhe ijambo umwe mu banywanyi bacu nabonye ama telefone atoroshe ala muraho ala umwaka mwiza umwaka mwiza namwe
ubera karero keza abandi bari
murakoze ku mijambo
kandi uzozira abahanura bamwe bamwe bari bindirimbo zitubaka
Alan ntimwatubwiye aho muri muri hehe
Allo
ntimwatubwiye aho muri
ndakonda
ngo neza ndakubaza aho wowe uri hehe galani uri Burundi mu Rwanda
Kigali mu Rwanda
ni byiza cyane gose yatubwiye ko ariyo yatumye amenyekana cyane yego Alain ndumva telefone yawe itameze neza kitse bwiye hirya gato ariko wakoze cyane rwose kuba wahamagaye ukaba ushikirije n'ivyo vyimviro byawe n'ivyo n'ukuntu ukunda umuziki wa Kidumu wakoze reka twumvisha kandi karimbo rero ariko imbere yuko tubumvisha aka karimbo twa twavuze reka tubahe akandi gashasha tutari bwa bavugirize amata y'imfyose
mwikeme murundo kirakese umisi kundo yakuno kuno kunda urukundo rutisha kuchisi ngonda Rukwa sinandara Habatevyumba bakanikula Harubalu soko singota Moruchikane Ruchika kwichumu Ucharuteli na mke Mwikeme Kina nibibondo Murondo Kirivyutanga nijusigana Uli Uli amatenfiu fiu mutansi chilukundo Mukira konzi mba Uli amatenfiu fiu mutansi chilukundo Mukira konzi mba Uli chansi Uli chakunze kwigenza muri kuno kukunda mubonye mitamvukishwa mitanjukumira mitanjilingonda harobashatse kudutandukanya kudutanya bicabibata kuba mati mukeme Murondo Kirijuta Ngani Josigarana Uli Uli Amatain Fiu Fiu Mujansi Chimkundo Mukira Konzi Mba Uli Amatain Fiu Fiu Mujansi Chimkundo Mukira Konzi Mba Uli Chansi Mwikeme murondo Nanyenge telewe nurukundo kwawe Twengandole de sano masi ya rusengo muri
mata imfyo fyo mu majabo make cyane gose utumwa buri muri ako karirimbo yalo aro ubutumwa mukanya gatoye cyane gose munsi ibintu tumwe
ubutumwa
buri muri ako karirimbo ego
bo ni mvugo ngereranyo
ego
umukozi wanze wanje anjohera gushika no ndamugereranya na mata imfyo nimvugo ngereranyo
ni byiza cyane gose
hanyuma ashira mu cyansi mu kirundi n'uzi icyo ari cyo
hanyuma rero imbere y'uko dusezerana ndabona akanya kariko karatujana nashaka mu nka karimbo turagasubiye biri gute nako kararyoshe cyane gose nashaka rero hagire icyo mvuze cyane cyane ku byerekeye abanywanyi biteze muri iyi minsi
biri gute ni indirimbo y'urukundo nabonye ngoresha imvugo ngereranyo ariko nisunze ku ndahiro z'abarundi kwerekana nshimitse ukuntu wundi umukunzi w'iwanjye ushikano na Bikira Maria uzi ari mu bitabo by'Imana yabyaye umucunguzi yuko nawe ndamusaba kunshukira inzabyi n'ifisi n'izimwege
mu gusozera ubutumwa mwushikiriza ababarindiranye igishika cyinshi aho muri Canada n'ubuhe
nuko bosidukana niyonga bakaza kuraba ibirori hanyuma tugerageze kwakira kamushasha turi kumwe triko triginana
ubutumwa bwiza cyane bose mushiga ntahe Jean Pierre Kidomu nimbona nashaka gufata akakanya kugira ndabashimire cyane cyane gose kuko ndazi ko mwari mu bintu byinshi ariko mwigoye muraduha akanya kanyu kugira ngo twiginane eka twifurizanye umwaka mushasha muhire twumviriza abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nabo nyene bashobora kuronka akanya ko kwifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha muhire wakoze cyane gose icyo giteramo yaba tutari kure natwebwe twari gusimbira ngaho tukacyumviriza mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwakoze cyane gose
murakoze namwe murakoze
turashimira namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu musanga ijambo cy'umunsi ikiganiro cyacu muri isanga cy'umunsi murambabarira tukaba dushimiye na ingenieur dufashe mu nga bw'ivyuma na Jeffrey Mutagoma yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze kudutera kamo mugashikiriza ivyimvo vyanyu turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza cyane cyane umwaka mushasha muhire mwese
Gabo ba mama Davira kino chiza chale mwe narurema Ngana mwiza kwici vyangombwa vyose kuva kumutwe kushika kumanona kaonzi Bikira Maria mawe nyina